Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa kabiri itariki imwe y'ukwezi k'umunani mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Munikije.
Umunyamabanga mukuru wakomeza naho Yanis Jokete si wafata ingingo y'ugusivya canke y'uguhindura ikibanza inama iberamo. Ubasha nkubwo ufatwa n'ugwego rugizwe n'abashikiranganze bajejwe ubudandaji.
Uyo ni Jean-Claude Karirwa umuvugizi wa Presidency Burundi ariko avuga ku birego byashikijwe n'umuryango ukomeza. Inkuru cyo kimwe ni inkuru zerekeye ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora mu Rwanda turazigaruka ku mukanya karimere. Umwanya kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutse neza Rosine, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu karere aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igipolisi cyafashe abantu bashika kuri 50 mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu mu gihe hari imyerekano yatunganijwe n'umuhari w'urwaruka Luca. Abari muri iyo myerekano basaba ko leta gushira habona ikiranga minsi cy'amatora no gutunganya intonde z'abazotora muri uyu mwaka nk'uko biri mu masezerano. Abakoze iyo myerekano bari bugarije amabarabara makuru aja mu gisagara cha Goma bakoresheje amabuye. Ahandi habaye imyerekano nk'iyo ni mu bisagara bya Bukavu, Butembo na Beni. Iyo myerekano ibaye nyuma y'iminsi mike ishyirahamwe mpuzamakungu nuri hamagariye President Joseph Kabila gutunganya amatora imbere yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2017 uhera. Justin Muhirwa umuvugizi w'umuhari Rica usanzwe ufise abanywanyi bashika ku gihumbi avuga ko umurwiseni utegerezwa gutanga ikiranga minsi ngo kuko gutora ari uburenganzira bw'abanyagihugu. President Joseph Kabila asanzwe yarahejeje ikiringo cyo cya kabiri mu mpera z'umwaka uheze. Amasezerano ya politiki yatewe kwikuma mu mwaka uheze akaba atamwemerera gusubira kwitoza kiretse kurongora igihugu gushika amatora atunganijwe. Muri Kenya igipolisi cyatangaje ko kiri mu matohoza yabishe umwe mu bategetsi w'umurwi ujejwe gutunganya amatora Msando Christopher yatowe ari kiziga kuri uyu wa mbere mu gihe hasigaye iminsi mike ngo amatora atangure. Mu itangazo ryashyizwe ahabona n'umukuru w'igipolisi muri Kenya Joseph Bwane yatangaje ko Msando yatwawe mu bubiko bw'abitavye Imana ku munsi wa gatandatu ku nkengera z'igisagara cya Nairobi yamara ko yagiye kumenyekana kuri uyu wa mbere. Mbone avuga ko igipolisi gifata urwo rupfu nk'ikintu gikomeye kandi ko gushika ubu amatoza kiko kirakora ashobora kugishikana ku bakoze ubwo bwicanyi. Iyo tangazo ntirivuga imvo zatumye Msando yicwa. Christopher Msando yahora arongoye igisata kijejwe ubuhinga bwa none mu murwi ujeje gutunganya amatora Seni akaba yarasanzwe atahura cyane ubuhinga buzokoreshwa amatora atekanijwe kuba mu ndwiza. Wafula Chebukati umukuru w'umurwi Seni avuga ko atankeka ko Msando yishwe akavuga ko ikibazo ari kumenya igituma yishwe n'uwamwishe. Abaserukira ibihugu bya Amerika n'Ubwongereza muri Kenya batangaje ko ibihugu baserukira bitewe amakenga menshi n'urwo rupfu. Bamenyesha kandi ko bemeye gufasha mu gikorwa cyo gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Inyuma y'ikomborwa rya Anthony Scaramucci yaramaze iminsi 10 agenywe mu kibanza cy'umurongozi ajejwe ibyo kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. President Trump yatangaje abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko atanzira kirasha mu biro byiwe. Ubwo butumwa President Trump yabutanze nyuma yaho John Kelly aheruka kugenwa amabanga yo kuyobora abakozi mu biro bya kwa president ahereye itegeko Scaramucci ryo gutanga imihoho bivuye kunyifato itariyo yagaragaje imbere y'abamenyesha makuru mu ndwi iheze. Iyo ngingo yashimishije abashinga amateka batari bake bavuga ko ryo bari hinduka mu gihe President Trump yoba yahaye ubasha John Kelly bwo gusubiza ibintu mu buryo. Yamara bamwe muri bo bavuga ko bafise amakenga kubijanye nuko President Trump ashobora kutamureka ngo abandanye muri iyo nzira, bakavuga ko bashobora gutandukanywa no kutavyumva kumwe. Abategetsi b'igihugu cy'Uburusiya bahakaniye abakozi bo mu biro by'ubuserukira Amerika muri ico gihugu n'imiryango yabo gusubira kwegera inyubako y'inkino ya Amerika iri mu micangwararo y'igisagara cya Moscow. Nimwe mu ngingo Uburusiya buheruka gufata zatangajwe na Perezida Vladimir Putin. Ku munsi w'Imana, Perezida Putin yari yatangaje ko ivyo biro bisanganywa abakozi barenga ku 1,200 bitegerezwa guhagarika abashika ku 755. Iyo ngingo yafashwe nk'ingaruka y'ibihano biheruka gufatwa na Amerika ku Burusiya kubijyanye no kwivanga kwabwo mu matora y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabaye mu mwaka uheze. Perezida Putin yatangaje ko igitigiri cy'abazosigara kingana n'abakozi bakorera mu biro by'ubuserukira Uburusiya muri Amerika abona bona 455. Gushika ubu Perezida Donald Trump nta wa Amerika ntacyo arashikiriza kubijyanye n'izo ngingo zafashwe na Perezida Putin. Mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa mbere ujejwe kumenyekanisha makuru mu biro kwa Perezida Sarah Sanders, yavuze ko bakiriko barihweza icyo bokora ku ruhande rwabo ko bagize icyo bashika ko bazogitangaza. Leta z'Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela inyuma yahatunganirije amatora adaciye mu mategeko y'abashinga amateka mu ntumbero yo gusubiramo ibwirizwa shingiro. Ubutunzi bwose bwa Perezida Maduro busanzwe muri Amerika bwafashwe, cyo kimwe n'ingingo yo kudasubira gukorana nawe igikorwa na kimwe. Stephen McCain, umushikiranganji w'ikigega cya Leta hano muri Amerika, yatangaje kuri uyu wa mbere ko kubijyanye n'ivyo bihano avuga ko Perezida Maduro atwaza igitugu abanyagihugu. Ivyo bihano bije bikurikira ivyari vyatanzwe mu ndwi heze vyahawe abategetsi bamwe bamwe b'igihugu cya Venezuela, abubu cyo kimwe n'abahoze bajejwe amabanga muri kahise.
Urakoze Rosine ku makuru uheje kudushikiriza. Leta y'Uburundi iriyamiriza ibirego vyashikirijwe n'umuryango ubutunzi wa komisa, bivuga ko leta y'Uburundi ititeguye neza kugira ngo yakire inama iyo muryango muri mwaka. Jean-Claude Karirwa nenza ko avuga ko umunyamabanga mukuru wa komisa ashobora kuba yagiye kumohe yabanse Burundi kandi ko ata burenganzira afise bwo kuza kw'inama ibera mu gihugu kanaka. Yabitangaje mu kiganiro yahaye mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza. Reka tubatega amatwi.
Kugeza muno mwanya turiko turavugana, leta y'u Burundi irizeye yuko u Burundi ari bwo buzokwakira inama y'abakuru b'ibihugu bisangiye isoko ryo mu bumanuko no mu buseruko bwa Afrika benshi bazi ku izina rya komesa. Icyo cizere cyo gutunganya no kwakira iyo nama Burundi bugihabwa bwa mbere nuko bwabisavye bukavyemererwa hisunzwe amategeko agenga iryo soko rusange. Ubwa kabiri, ico cizere gikomoka ku masezerano yatewe kigikumu kwigenekerezo ryandwi ukwezi kwa mukaka uyu mwaka w'2017 hagati y'umuryango isoko rusange y'abaserukisoko rusange ikomeza na leta y'u Burundi, aho uwitwa Sindiso Ngwenya umunyamabanga mukuru wa komeza niho yarari. Ku ruhande rwa leta y'Uburundi hari umushikiranganji Pelate Niyonkuru ajejwe ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi. Umunyamabanga mukuru wakomeza naho yanise Jokete si wafata ingingo yo gusivya canke yo guhindura ikibanza inama iberamo. Ububasha nk'ubwo bufatwa n'urwego rugizwe n'abashikiranganji bajejwe ubudandaji b'ibihugu biheruka gutunganya inama, w'igihugu giheruka gutunganya inama, igihugu cimirije kwakira inama n'igihugu kiba cakorewe mu ngata. Ku ruhande rw'u Burundi rero imiteguro irabandanya kandi igenda neza cyane. Kumbure kuzindi impande niho bo bakikeneye kwitegura. Hanyuma iryo kete kandi wisomye neza ntirivuga yuko hafashe ingingo ntabanduka yuko inama itazobera mu Burundi. Nk'uko arangiza bivuga umunyamabanga mukuru w'isoko rusange ikomeza, avuga yuko iyo bigaragaye ko igihugu kitaraheza kwitegura baba baca bongereza ikiringo cyo gutegura. Urumva rero inama ishobora kutaba mu kw'icumi kubera babonye igishyanya kiriya kitaratungana, mugabe birashobora kuba mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa 11 cyangwa kwa 3 k'umwaka uza, tuzobanaya tuganira na komeza.
Namvuga ko muzobanya muganira kandi mukamuse kizeye ko iyo inama izobera mu Burundi muri iyo kete yanditse arerekana utunenge twinshi twivyo Burundi butashoboye kurangura kuva mu mwaka 2015 umusaze ku inama iba mu Burundi akavuga imiduga idakuye ngo gutwara bubahwa akavuga mbere utuzo twasugumwe akavuga amahote atari ku rugero rusabwa n'amategeko mu nama bena yakomeza none ibi bizoba byabonetse.
Icyo nagomba kumenyesha kuri ibyo nuko muri iyo kete harimo imvugo ndenzarugero, harimo imvugo yo guhuguza cyane, kuko Leta y'u Burundi yarigeze gutunganya inama y'abakuru b'ibihugu barengeye abakuru b'ibihugu 19 twiteze mu kwezi kw'icumi. Icyo gihe mbere u Burundi ntibwari bwagere ku rugero rugeze ko uno munsi mu byerekeye amahoteli, mbere ngira ngo nta n'icumi cy'amahoteli dufise uyu munsi Burundi bwari bufise. Ibyo rero bwashoboye mu 1984 ntibwo binanigwa ubunye twara abaje barabatembeje mu mahoteli baribonera yuko ibyumba bishobora kwakira abantu mu rwego rwo bakuru b'ibihugu birenga 40 barabona yuko ibyumba byo kwakira abandi barongozi batari bakuru b'ibihugu nk'abashikiranganje n'abandi bishika 1000 ngaha mu Burundi. Ibyo se no bisigura yuko kumburengira ngo wateye umukono kuri iyo kete siyo yajyanditse canke byo babikogwa n'abantu bafise izindi nyungu mugabo nta kuri muri ivyo. Utu twasugumwe tujya abantu bashobora kunguruza mu kibanza tujya mu kindi, urumva neza ko ata muntu iyo dushinga mu kwezi kw'indwi kunama izoba mu kwezi kw'icumi, ngirango ivyo umuntu bivugaho mu kwezi mu mpera z'ukwezi kw'icyenda canke mu ntango z'ukwezi kw'icumi.
None muvuze muti hari mvuga yo guhuguza, mwibaza ko bafite inyungu zihe mu gihugu kimwe kigize umuryango ngo bacyankire kandi mwumva naho tutaheza kwitegura u Burundi bufise ibikenewe muvuga ko ibyangombwa bihagije.
Icyo kibazo wibaza cyangwa ubaza nanje ndakibaza, nta numwe yokumva ingene mu muryango uyu n'umuryango ni soko rusangi dusangiye n'umuryango, mu muryango abantu bose bagirijwe ringana, u Burundi n'ibindi bihugu byo muri komeza bufise ijambo bufise nijwi ringana n'iby'ibindi bihugu. Nake turi batuti mbega ni iki coba gituma abantu twasinyiraniye amasezerano itariki ndwi z'ukwindwi muri uno mwaka bakabona neza ko ibintu bimeze neza bahengera haciye iminsi 12 bakavuga ko ivyo bintu bidakwiye, ntibavuge n'uwavyivye naho vyaroye. Ivyo rero duzu umuntu ashasigara arondera muri za nyandiko, muri za mvugo, muri ba bantu badashakira neza u Burundi, barahari mu Burundi, barahari no mu bindi bihugu. Sigihe ngirango cyo guterana amajambo canke cyo kuvuga, twebwe cyo twicara tugatohoza tukarondera tuzomenya kumbere mu minsi za iyo byavuye. Mugabo sabantu bose bifurize neza u Burundi.
Kande Paul Kagame wa FPR Inkotanyi yari mu ntara y'Amajyaruguru mu turere twa Burera na Gakenke ejo ku munsi wa mbere. Mu ntara ya Burera aho yatangurije ibikorwa byiwe byo kwiyamamaza, yarijeje abatuye ako karere ko mu minsi ya vuba ibikorwa nyizina birimo amabarabara atarayivu bizoba byabashikiriye. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eddy Rwema yarakurikiranye igikorwa cyo kwiyamamaza mu karere ka Burera. Reka tumutege amatwi.
Gahunda ye yo kwiyamamaza nyuma y'umunsi we w'ikiruhuko, umukandida Paul Kagame yayitangiriye mu karere ka Burera aho yamaze igihe kitarenze isaha maze akomereza ibikorwa bye mu karere ka Gakenke. Mu karere ka Burera abaturage benshi babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi bari bateraniye mu kibaya cyahitwa Kirambo. Aho muri Burera umukandida Kagame yabanjirijwe n'ushinzwe kumwamamaza muri ako karere ariwe Depite Jean-Marie Vianney Gatabazi, watangiye atundagura bimwe mu byo avuga leta ya FPR yamariye abatuye akarere ka Burera. Thank you. Nibyo bikorwa byo kwiyamamaza kumukandida wa FPR Inkotanyi byaranzwe hanini n'indirimbo n'imbyino, dore ko n'umukuru w'igihugu yagezaho we n'umuryango we nabo bagasabana n'abaturage. Mu ijambo rye, umukandida Paul Kagame yijeje abatuye akarere ka Burera ko ibikorwa remezo birimo imihanda n'amashuri biziyongera ku buryo iterambere rizabageraho. Yabasezeranije ko umuhanda w'igitaka uri mu karere kabo mu minsi ya vuba uzawabaye amateka, ariko yibukije abo banyaburera ko gutora ari uguhitamo ibyiza na politike nziza. Kandida Kagame yanagarutse no ku mateka umuryango akuriye wa FPR Inkotanyi ndetse n'ingabo zahoze ari za RPA bafitanye na Burera n'utundi duce tuyegereye. Avuye mu karere ka Burera, umukandida Kagame yakomereje mu karere ka Gakenye. Kuri uyu wa kabiri biteganyijwe ko Perezida Kagame akomereza ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu karere ka Gicumbi. Ku wa gatatu ari nawo munsi wa nyuma wo kwiyamamaza, ibikorwa bye azabikorera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika mu karere ka Burera mu ntara ya Majyaruguru.
Umukandida w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije Frank Habineza yamamarije mu murenge wa Rusororo akarere ka Gasabo, aho yijeje abanya Gasabo ko ni yamara gutorwa azosubiza abanyagihugu imirimo mito bambuwe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Ngo kugira ngo tubahe ikaze mu murenge mwiza wa Rusororo, hari umutekano, hari amahoro, nicyo dushinzwe nk'ubuyobozi guhakurikirana ibikorwa byanyu mu mutekano.
Uyu ni umuyobozi w'umurenge wa Rusororo wari waje kwakira umukandida w'ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije. Ntibyari bisanzwe ko abayobozi mu nzego z'ibanze bitabira kwiyamamaza kw'indi mitwe ya politiki itari ya FPR Inkotanyi, ariko uyu muyobozi wa Rusororo usibye gutanga ikaze yanagumyeho ibikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida Frank Habineza byaberaga. Ni igikorwa cyabereye ku nzira aho wasangaga abaturage bakururwa n'imiziki ndetse n'abashyu cyarugamba bagendana n'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije. Frank Habineza wageze aho yagombaga kwiyamamariza nyuma y'amasaha arenze atatu ategerejwe, yongeye kubwira abaturage ba Gasabo ko mu kwezi kwa cyenda amaze gutorwa azahangana n'ikibazo cy'inzara gikomeje kugariza abaturage.
Hari igihe ubona abantu bareje hejuru gusa bakareba metaje yubatswe muri Kigali bavuga ati twese Kigali turabakire cyangwa u Rwanda rwese turabakire, ariko bakibagiwe yuko hari n'ababurara. Cyangwa ibyo bafite muri gahunda ni ugusubiza abanyarwanda uburenganzira bwo gukora akazi bifuza, ari abanyagataro, ari abazunguzayi. Uko ugenda wirukana abantu gutyo mu mujyi niko inzara yiyongera. Ubona imisoro nk'abamotari batanga hafi igera kuri itanu, rero haje n'ibindi bya parking. Imisoro yabaye myinshi irenze urugero, ugasanga umuntu asigaye akorera leta aho kugira ngo leta ikorere umuturage, ahubwo umuturage niwe ukorera leta.
Habineza yabwiye abaturage ba Rusororo ko mu gihe azaba ari umuyobozi nta mpunzi z'abacuruzi zizongera kubaho. Uyu muyobozi avuga ko imisoro myinshi mu Rwanda igenda ituma abacuruzi bimukira mu bindi bihugu. Frank Habineza yagiye agaruka ku bintu byinshi byagiye bivanwa mu mujyi bisimbuzwa ibyo yita ko bigezweho, ariko bikaza kurangira abaturage bibateje inzara. Yatunze agatoki ikurwaho ry'amatagisi mato mu mujyi wa Kigali, avuga ko ayo matagisi yari asanzwe atunze abantu abantu benshi ariko ubu abayaguze bose bahindutse abakene. Habineza utatinze mu magambo kuko isaha ya saa kumi n'ebyiri umukandida asabwa kuba yahagaritse ibikorwa bye byo kwiyamamaza yarigeze yongeye kubwira abaturage ba Rusororo uko leta azashyiraho ubwo azaba amaze gutorwa izabiteye.
Leta yacu twifuza izaba kuva mu kwezi kwa cyenda izaba ari leta ikunda abaturage, irebera abaturage, itaranyunyuza imitsi ahubwo ibateje imbere bashyigikira kugira ngo bave mu bukene, mbese dushyigikira abacuruzi batoya n'abanini. Ibyo byose byadufasha kuva mu bukene no kurwanya inzara. Ariko no mu kurwanya inzara dusubiye inyuma, dufite na gahunda nziza y'ubuhinzi ku buryo tuzaha abaturage uburenganzira bwo guhinga icyo bifuza ubutaka bwabo.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Rusororo, mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali.
Philippe Mpayimana, umwe mu bakandida yiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda kuri uyu wa mbere, wewe yari yagiye kwiyamamariza mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Uyo yiyamamaza nk'umukandida igenga yasavye ko amatora yoba mu muco. Yavuze ko ni vyagaragara ko yabayemo ubusuma atazokwemera ivyavuye mu matora. Erike Bagirubusa yakurikiranye ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida Mpayimana.
Mu karere ka Musanze ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kuri bwana Philippe Mpayimana wiyamamaza nk'umukandida wigenga yabikoreye mu mirenge ibiri yo muri ako karere. Yahereye mu murenge wa Mahozu uri mu mujyi wa Musanze, yakiriwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze. Ubwitabire bw'abumvaga imigabo n'imigambi ya bwana Mpayimana mu murenge wa Mahozu babarirwaga mu 150. Mu murenge wa Kinigi naho i Musanze ubwitabire bwaje kwisumburaho ku buryo bari hagati y'150 na 200 bari biganjemo abategereje imyaka yo gutora. Bwana Mpayimana yabwiye abanyamusanze ko mu byibanze nibamutorera gutegeka u Rwanda azarwanya icyuho gikabije hagati y'abakire n'abakene kikigaragara mu Rwanda.
Ubukire bw'igihugu cyacu bugagira akamaro niho aba bakene benshi mu gihe abakire barababa bikubiye ubukire bwinshi. Gusaranganya ubukungu nibyo nifuza kugira ngo hatagira abantu barira mu gihugu cyacu ngo barakenye, ngo babuze mitiwere, ngo abana banirukanye mu ishuri. Ibyo ngibyo bigacika iyo imanda itangira, tukavuga tuti niba igihugu cyacu baravuga yuko gitera imbere kandi ko kiratera imbere, ni gitera imbere kuri bose.
Muri ibi bikorwa byo kwiyamamariza gutegeka u Rwanda kandi mu karere ka Musanze, bwana Mpayimana yababwiye ko igihe bamugirira icyizere bakamutorera umwanya w'umukuru w'igihugu yanashyira imbere ingingo yo kongerera ubushobozi abaturage yibanda mu gushyigikira imirimo mito mito, we asanga ubutegetsi buriho butayiha agaciro.
Hashaka ko imirimo itayivugururwa, nihaba umurimo usuzuguritse mu Rwanda, nihaba umurimo wirengagizwa. Usanze bafunze uturimo duto duto kugira ngo habe uruganda runini cyane rusimbure imirimo mito. Nifuza ko imirimo mito yashyigikirwa, ndetse abantu basaba inguzanyo muri za banki ntibajye bahomba. Usanze baragurwa n'amabanki manini n'abantu b'abacuruzi banini cyane. Amafi manini ntabwo agomba kurya udufi duto, niyo mpamvu tugomba kugaburira amafi mato kugira ngo nayo agere aho yihagararaho. Ibintu bya za cyamunara bigacika.
Abaturage bakunze kwifata ubwo bwana Mpayimana nk'uko asanzwe abigenza, yabahaye ijambo ngo bagire ibyo bamubaza kirangiza kubagezaho imigabo n'imigambi. Baranzwe cyane no gukebaguza no kubanza kurebana ku jisho. Tubajije impamvu yo kwifata kw'aba baturage babwiye Ijwi rya Amerika ko kuri b'amatora bayarangije kera.
Twahisemo kera gute?
Amatora atara.
Oya nyine twaje kumutora kera.
Inde?
Perezida Paul Kagame.
Gute se kandi amatora atara? Kuki mwari mwaje kumwumva Mpayimana se kandi mwararangiye? Nta yindi mihanda mukeneye?
Perezida azayitugezaho nayo.
Ibyo bari kuvugamo imihigo yarabirangije.
Ibyinshi twarabibonye.
Twarabibonye, perezida arabiduhaye.
Umwari wamaze gukura aravugaga ati papa ntawakuvunjira. Rero papa turamuzi.
Ushatse kuvuga icyo aho ngaho?
Paul Kagame niwe papa, niwe papa rwose, nta wundi wanguranira papa.
Mu gihe habura iminsi ibarirwa ku ntoki ngo ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu birangire, mu kiganiro kigufi yahaye itangazamakuru bwana Mpayimana, umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu, yavuze ko yizeye ko amatora ya perezida wa repubulika azaba mu mucyo no mu bwisanzure nk'uko ibikorwa byo kwiyamamariza uyu mwanya biri kugenda. Bwana Philippe Mpayimana yavuze ko ibizahabana n'ibyo azatera utwatsi bizava mu matora.
Niba turiho twitabira kwiyamamaza mu mutuzo mu mucyo n'amatora azabe mu mucyo. Ntabwo nzabona abampagararira muri buri byumba byose, ariko buri munyarwanda wese giye azinjira mu cyumba cy'itora azibuke yuko kutiba kudatoresha bitemewe. Bazagerageze sinzabimenye na gato ko hari aho byabaye. Hari n'abajya babivuga bibacitse ngo ubushije twakoze gutya na gutya twafashije kwiba, mbese noneho bazaruce barumire kubera yuko ntago nabyihanganira. Turashaka igihugu gifite umucyo, niyo mpamvu nimenya ko hari ahantu bibye cyangwa batoresheje ntago nzabyemera.
Uyu ni umunsi wa 17 kuba kandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa kabiri biteganijwe ko Bwana Philippe Mpayimana azakomereza ibikorwa bye byo kwiyamamariza Huye Ruhango mu ntara y'Amajyepfo n'ahandi atageze mu Bugesera niba ntagihindutse. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mucegeranyo cy'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kubijanye n'iterabwoba ibyabaye mu mwaka w'2016 kivuga ko umugwi w'iterabwoba uharanira leta ya Kiislamu wagumye ku isonga y'urutonde rw'imigwi y'iterabwoba ikomeye ku isi yose. Uwo mugwi niwo utanga inyigisho inkomezi mu yindi migwi, wongera utanguza imigwi mishasha myinshi kurusha iyindi migwi ku isi. Ariko uwo mugwi warahuye n'intambanyi zitari nke, aho wagiye uromogwa mu bice bitandukanye bitari bike nko muri Siriya na Iraq. Inyuma yaho ugiye uromogwa, uwo mugwi uharanira leta ya Kiislamu waciye urungika abagwanyi bayo bari basanzwe bari muri Iraq na Siriya kugira ibitero mu bihugu by'Abarabu, wongera ushishikariza iyindi migwi mu bindi bihugu bitandukanye kubandanya ibikorwa byawo. Intagondwa z'abagwanyi ba Al-Qaeda n'iyindi migwi bakorana barifatiye amareta adakomeye kandi adakora neza mu ntara zitandukanye ku isi kugira babandanye ibikorwa byabo by'iterabwoba. Umugwi wa Al-Qaeda ukorera mu karere k'ibihugu by'Abarabu ubandanya kugiramira abantu mu bihugu nka Yemen, akarere kaho kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho batsinzwe mu ntambara zitari nke. Al-Nusra Front, umugwi ukorana na Al-Qaeda muri Siriya, nawo nyene urabandanya gukokeza intambara muri icyo gihugu kugira baronke uturere bakoreramwo nko mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. Al-Shabab nayo irabandanya kugira ibitero biteguwe neza kandi bikomeye muri Somalia n'uduce tumwe tumwe twa Kenya, naho abayobozi babo bateshejwe kandi abagwanyi babo bakagenda barahunga. Muri Afghanistan, Al-Qaeda ibandanya gutsindwa. Mu mwaka w'2016 hari ibintu bibiri byabandanyije kwibonekeza. Icya mbere, imigwi y'iterabwoba yagiye irafata uturere amareta atariko arakoreramwo, yongera ifata uturere twarimwo intambara kugira ibashe kwagura ubutaka bakorerako. Icya kabiri, ibitero byagigwa n'umugwanyi umwe hirya no hino byarabandanyije kugigwa ku basivile mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Ikindi nuko igihugu cya Iran cyabandanyije kuba icya mbere mu gushigikira iterabwoba ku isi. Iran irashigikira imigwi itandukanye ikorera muri Siriya, Iraq n'ahandi mu karere k'ibihugu by'Abarabu. Icyo cyegeranyo cy'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu cyateguwe na kaminuza ya Leta ya Maryland mu biro byerekeye kugwanya iterabwoba bizwi ku izina rya START. Muri icyo cyegeranyo bavuga ko ibitero by'iterabwoba byagabanutse ku isi inshuro 9%. Muri START bavuga kandi ko ibitigiri by'abantu bishwe mu bitero by'iterabwoba navyo nyene byagabanutse inshuro 13% kuva mu mwaka w'2015. Ivyo bikaba vyatewe n'igabanuka ry'ibitero hamwe n'igabanuka ry'abantu bahitanywe n'ibitero vyose hamwe vyabereye muri Afghanistan, Siriya, Nigeria, Pakistan na Yemen. Amerika izobandanya ishira uburyo mu gufasha amareta bicuditse gukomeza imigambi yayo yo kugwanya iterabwoba, ariko kandi ishira ingufu mu gutorera inyishu irama mu guhagarika abashigikira ubwo bwicanyi butagira izina.
Iyo yari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mkundi la juu ishwiji Amerika wigano tuateguli ya mwaka kanya wigano kengaha tuoneo kanda kanya kukushini na engineer ya dufashe mwinga bugi zioma hamu na fasida ya dufashe kwa gilanya wigano tuateguli ya kuli mikro mwalikumu na Federike Mwondikije ama kuna yumu ashikijwe na Hosine Munezero mwa koze kutu tegamatukui turabifurije ama horo numusi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.